Umushanga je ntware hagati mu gihugu yarandikiye babura matari bose yabasaba kugira utonde rw'abajeje ntwaro bubatse bidaciye mu mategeko canka baharitse ihangiro no kubakura mu mabanga ubwo nyene iryo kete ryashizwe ku mukono kwa 22 kwezi gucenda guheze rikamenyeshwa mukuru w'igihugu umushikanganje wa mbere n'abandi bashikira nganji ryabonywe nabo itarigenewe na twebwe turimo umushikanganje Gervain de la Cour avuga ko afise amakuru yuko anyifata itabereye igirwa n'abajeje ntwaro ishobora guhubya abanyagihugu mu makoraniro tugirana n'abanyagihugu haravugwa ko hari jejwe ntware wafise abahabara canke bubatse bidaciye mu mategeko kandi leta yarafashe ingingo zo kubuza iyo nyifato mu gihugu cyose niko dusoma muri iryo kete umushikanganje avuga ko umurongozi ategerezwa kuba afise imico myiza akaba karorero kandi akaba yizewe kugeza igihe n'inkuru twayitangaza umushikanganje jejwe ntware hagati ntaco yari bwabwire itangazamakuru ku vyerekeye inziguro zindi kuri iryo tangazo mu gatondo ko kuri uyu wa mbere zari zavuzwe twagiye cashikirije kuri radio na televiziyo z'igihugu ariko ntivyavuye biba ijwi rya Amerika ajo ntiyashobye kuronka ya umuvugizi ubwo bushiranganje cyangwa umuyobozi mukuru wa jejwe z'intware yo hagati babura amatari nibo bahawe igikorwa cyo kuraba ahari abatware bakorwa ko niyo ngingo kandi bace babahagarika mugabo nta kiringo bazomara mu bihano kivugwa ariko iyo ngingo harabayonamo amahinyu abajeje intwaro ku rwego rwo hasi batowe n'abanyagihugu bashizwe mu minwe ya babura amatari umuntu yavuga kandi ko arashobora kwikika mu kiza kugira ngo bakumire abajeje intwaro ku mvu zitandukanye kandi yatana kimwe bagirizwa ishyirahamwe Falcon F rikorera hagati mu gihugu rikaba rimwe mu yigenga rimu nta zose rivuga ko iyi ngingo ishimishije gusa umukuru wabyo yabwiye ijwi rya Amerika ko idakwiye guhagararira ku bategetsi bo mu nzego z'ibanze bonyene Jean-Hakizimana uko niko abitwiganira
duti ni byiza ariko tugasaba ko iyo ngingo itaraba mu standard gusa iraba no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu ni kuvuga baba barumatari baba badeje mushikanganje eka mbere kuduga gushika hejuru tugasaba kandi ko no mu bindi bisata mu nama nshingamateka nkingu z'amateka presidence n'ibindi naho nizo ngingo dusha dushikayo kugira ntagire uzobona ko yarenganijwe ukuye mu standard cyo gakurundi muntu hariho mu zindi nzego abandi bantu bafise abo bagore cyaje babarenza twibaza ko mwico gihe bajende twita ikimenyane chanka mwana wa mama
ubundi bwizwa nshingiro ni tegeko rigenga n'imijyango ntivyemerera umugabo kubakana n'umugore arenze umwe iyo bibaye naho hari uburenganzira abana bavuka ku mugore atanditswe muri leta bashobora kubura nko kutishurwa amashuri ku bana bo mashuri y'intango no kutavugwa ku bakenyezi munsi y'imyaka 5 ku bakenyezi nabo utandikishijwe ashobora kutavugwa ku buntu nk'abandi mu gihe afite imbanyi ariko amadina mwamwe nka Islam ifatiye ku gitabo cyabo cyeranda Korana remerera abayoboke bayo kwabira abagore bagera kuri 4 mu gihe umugabo wagaragaje ko afite ububasha bwo kubatunga mugabo bwizwa nshingiro ntivyemera ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu 2019 nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza havuye ashengera inyuma y'imyaka 3 yari yasabye abantu bose bubakanye bidaciye mu mategeko kwandikisha ingo zabo no kugira umukenyezi umwe rudende uwo mwaka nyene mu kwezi kw'indwi wahoze ari umushikanganji w'intwara yo hagati Pascal Barandagiye yategetse n'abayisilamu kwisunga ayo mabwiriza yo kwabira umugore umwe gusa no kureka abandi bose kubafise benshi bakandikisha umwe wenyene. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.